VOA. Dusangire ijambo. Ijwi ry'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro vya ryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 bigufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2020 kuri FM jana kane n'ibice bitatu mu shora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com mwiriwe neza nshuti mwese namwe yakunze ibi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije ikaze mwese mu kiganiro dusangire ijambo. Kibazo cy'ubushomeri mu rwaruka rurangije amashuri hamwe no mu rwaruka muri rusangi ntikikiri agasesesho rumuri kuva mu mwaka uheze. Icyo kibazo cyari gisanzwe isindikaje urwaruka muri rusangi cyarunyowe n'ikiza cya COVID-19 cyatumye abakoresha batari bake batabandanya gutanga akazi, ikana abakozi batari bake mu bihugu biteye imbere bakaba barakivanyemo ku mvo zitandukanye. Mu Burundi ajejwe intwaro hamwe n'abaharanira inyungu z'urwaruka ntibahengeshanya gukangurira urwaruka kugira ngo ruvyifatemo neza gusumba ruhurumbire inyigisho zitangwa hirya no hino ku bijanye no kurahura ubwenge bwo gushobora kwirwanako gutangura imirimo n'ibikorwa ku gatwe kabo. Abagwizatunga abatanga akazi hamwe n'inzego zitanga ingurane nabo nyene baraterwa kamo kabasaba gufasha mu gikorwa cyo kugabanya ubushomeri mu bakiri bato hamwe no kubaha imitahe kugira ngo batangure bitunganirize ibikorwa byo kwiteza imbere. Uyu munsi mu kiganiro dusangira ijambo turi kumwe n'umwe mu rwaruka rw'u Burundi hamwe n'abahinga mu bijanye no kwishingira amashyirahamwe n'ibikorwa byo kugwiza itunga. Turi kumwe na Madame Fidelite Ngenzi yanonoseye ubuhinga bwo kugwiza itunga. Muri aho Madame Fidelite Ngenzi, turi kumwe kandi na Lionel Ndayizeye akaba ari umwe mu rwaruka rw'u Burundi. Ndayizeye yarangije kaminuza mu myaka nk'itatu iheze ariko gushika ubu ntaronka akazi mu kanya bitubwira. Muri aho Lionel Ndayizeye,
ndaramutse kandi n'abatumirwa turi kumwe mu kiganiro nongere nkeze icyo bya Amerika idahengeshanya kugira ngo ishobore guhereza ijambo umujene wo mu Burundi cyane cyane reka mbere nabwo ku isi yose muri ntumbe z'ibiganiro kuva yuko icyo bya Amerika rihereza ijambo waruka cyane cyane turabibashimiye cyane.
Murakoze cyane rwose. Turi kumwe kandi na Apollinaire Nshimiyimana yanonoseye ibyerekeye gushinga ubuzi no kwikorera utwabo eka n'umuhinga afasha imiryango gushora kwiteza imbere mu byerekeye ubutunzi kubungabunga n'umutungo wabo. Muri aho namwe Apollinaire.
Ego
reka dutangwe kuri mwebwe Apollinaire Nshimiyimana mu kanya gatoya cyane rwose mutubwire aho muri n'icyo mukora muri iki gihe.
Murakoze cyane Frederic. Ndirutwa Apollinaire Nshimiyimana abandi muri Atlanta muri Italia Georgia muri Etazo anima mu mirimo ya minsi yose nkaba mfasha abantu n'imiryango ndabikoresheje mu nyigisho zijyanye n'ubutunzi ingene bashobora gutegura no kubaka akazi kazoza kabo no gukingira imitungo yabo.
Murakoze cyane rwose namwe Madame Fidelite Ngenzi.
Murakoze cyane. Jyewe nitwa Ngenzi Fidelite. Ikaba isi yose idemokarasi ya nasihonse ariko nkaba ndi mu antreprenere ndikorera iby'iwanjye
ni byiza cyane rwose. Namwe Lionel mu kanya gato ndayize.
Kujitwa ndayize Lionel abandi i Burundi i Bujumbura nkaba mu buzima bwa minsi yose umuntu yihangira imirimo jiste kugira ashobore kubaho umunsi ku munsi ko umuntu aragerageza yuko bose kugira ashobore kubaho aragerageza bose kugira yihangira imirimo.
Murakoze Lionel. Nashaka duce dutangura kuri mwebwe nyine Lionel Ndayizeye mutubwire ubushomeri bwifashe gute mu rwaruka cyane cyane uruheje amashuri mu Burundi muri iki gihe. Amatwa dusumira uramaze nk'imyaka irenga itatu uheje amashuri ariko kaminuza ariko gushika ubu akazi gafatika mushobora kuba mutarakabona. Mu majambo make cyane rwose ubushomeri bwifashe gute mu rwaruka?
ego ukungene mu Burundi aho mperereye niho novuga cyane ukungene ubushomeri bwifashe ego mwabivuze ati uko byari biri kose byari unyowe n'iki kiza COVID-19 uko byari bimeze byongera birunyuka nkuko ubushomeri bwari buhari ngo byongera birunyuka ukungene abantrepreneur batashobora kuza kwinvestisa ngaha mu Burundi bibanye n'ukungene na kubaha umukuru w'igihugu ariko kubivuga igihe yemeye etazini yavuze ati aba investisore ndazi yuko mutinya kuzana imitahe kubera imitahe yanyu bayiba ibyo byose n'ibintu bituma ubushomeri mu Burundi biba byunyuka ugasanga nagwagwa rukarura afise inkomezi zo gukora mugabo ugasanga rurabuze aho rutwara za nguvu na bwa bwenge bwa dushobora gukora kubera ata hantu baba bafise babipatikirana n'ahantu badashobora gukorera akubera environment novuga itari sene itari meze neza nuvuga ati ngira nkore kugira nshobore entrepreneur ntibyoroshe ntibyoroshe na gatoya kuko hajya n'igihugu ushobora kwa entrepreneur hamwe n'igihugu ushobora kurahonka novuga ikintu kigufata ukuboko kuko hajya umuntu atangura amatangura icyo kintu nacyo novuga ni leta ishobora guhimiriza ugwaruka kugira dushobore gushika aho twishikanyeho mugabo hari ahantu hamwe hamwe usanga babivuga ku munwa ugasanga mu ngiro birabagora
nk'uko bivuze impanuro ika n'inyigisho katari gakeze yatangwa ariko kubwanyu ikintu cyo gutuma ibintu bijya mu buryo mu rwaruka kugira ngo cyane cyane urwaruka rw'incabwenge rushobore kuronka akazi ni nk'ibihe Lionel mu majambo make cyane
novuga n'amavuga yuko leta ari umubyeyi n'amavuga yuko leta ari yurugira niyo urugira regulation hari ama entreprise ngaha mu Burundi kwa bari kose ni make hari ama ONG novuga yuko hobaho suivi hakabaho suivi ibyo nabyo ni leta itegereza kubigira aha mu Burundi nka jewe nihereye ko hari ahantu tubona yuko bagize appel d'offre umuntu akadepoza ukabona yuko vraiment ma appel d'offre yahabaye hama umuntu akadepoza amadosiye hama ukazorindira yuko haba ama resulta yuko eske ko twadepoje nubwo ntari kuri liste ko ntabona yuko basizeho liste y'abantu bakoze ibyo bigahere uko ibyo bigahere uko niko ufite tuko turabaho rero ibyo novuga yuko ayo mabonesha nka entreprise adakorera mu kirere akorera mu gihugu kirimo amategeko kirimo inzego zibishoboye zishobore gutunganiriza abantu bari bo bose bavuga yuko leta yogira suivi igasuiva ukungene ubuzi butangwa kuko buratangwa mugabo bamenye ukungene tumenya ukungene butangwa harimo ibintu novuga by'umwijima cyane rero leta yora kungene uko nubwo ubuzi ari buke bwabo leta igasuiva ukungene ubuzi butangwa niho hashobora kuba na transparency.
Madame Fidelite Ngenzi muri mu bahinga abanonosoye ivyerekeye kwikorerwa abantu bikorera ku gatwe kabo abantu ukuntu butanguza imirimo yo kwiteza imbere ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka nk'uko Lionel yakitubwiye mu kivuga kwiki
murakoze cyane kumva ijambo tubyukuri nibyo kikiza cya COVID-19 harasubiga inyuma hajya nko kureba utwi wanje bashaka n'uwo bavuga afite umugambi usubije inyuma ibintu byinshi byarahindutse nkungaha i Burundi ngerageje kuvuga n'abantu bakoresha igifaransa nka cya premier sida hanze tubikura hanze y'u Burundi muri Tanzania Uganda ugasanga utuntu duto duto i Burundi natwe turonka rero mu gihe icyo kintu byarahindutse cyane tusanga rero uko kutikaronka ibikoresho ukoresha uragabanya abakozi cyangwa urongereje dereje ibiciro biriya biciro nyine nawe bakwiye ntibaza kuza kuko nabo nyine hari ibyo babuze bakiza nyine cyabavugije yuko bakora bashobore kuronka uburyo bwo kuza kudushorera gusoma ibyo tuba twese turatanga oya ni ku nakarorero kamwe muri twinshi navuga mu maprofesoriya atanze ikorera isiwe aba ari atanga bijya tuvuga ziboneka ndetse ziboneka cyane atanga amasavisi harabonetse ibintu kaje niniya cyane rero no kugwaruka ubundi yari udafite kazi naho nyine byarazanye ikibazo bogenda kugasaba hehe kandi n'abasanzwe bagafise babagabanira
Apolinaire Nshimiyimana mwebwe muri mu bahinga ha nkuko mwabivuze aho muri Leta Zunze za Amerika muha impanuro mukigisha abantu ukuntu bashobora kugwiza itunga ukuntu bashobora kwikorera twabo n'ukuntu bashobora kubungabunga amatungo yabo hari ikintu ku bwanyu hari inama mwogira nk'urwaruka canke cyane cyane urwaruka ruje amashuri kugira ngo rushobore kwiteza imbere kugira ngo rushobore kuronka ari gutangura ibikorwa byo kwiteza imbere cyangwa kugira ngo bashobore urwaruka rushobore kuraba ukuntu rumenyesha neza ubuhinga rwanononsoye muri kaminuza
murakoze cyane kandi ndakiye cyane ibyiyumviro bagenzi banjye batanze ego nibyo bibaho ku coronavirusi ikiteye ku isi yose hari abaye impinduka nyinshi mu buzi ubuzima bwarabuze no mu gihugu nko mu Burundi bihutse mu gihugu cyari kiri mu nzira y'amajyambere n'ibihugu biteye imbere hari abaye ingorane ubuzima burabura amasosiyete n'ibindi bitandukanye ariko ubu bivuga ko twese tugiye mu Burundi cyo cyangwa mu bagize ni kuri harimo hari uburyo bwinshi kuti chombana nuko kikwiye hariho ibintu mutwe dutita cyane cyane mu Burundi masabwe kubona manza bitegeye kujya ku ishuri kugira ngo ndoje kurondera akazi akagenda ku ishuri azi yuko ejo niheza ku ishuri imyaka nigomba akazi cyanjye sosiyete kanaka igomba akazi nibaza ubwa mbere ikintu gikwiye itagikwiye ibyo bintu tuba dukwiye kubisezerera tubaza bikwiye gusezererwa mu myitwe yacu yuko ubuja ku ishuri kugira ngo dukorondera akazi ahubwo nimbara yuko ari basi hafi yuko umuntu ajya ku ishuri ageze aho umuntu ajya ku ishuri agenda kureka ubwenge ntuye ku ishuri n'ubumenyi ntuye ku ishuri ndabukoresha mu kwibeshaho ntitegura yuko ndabukoresha kugira ngo nanjye nzobe mu batandukanye biroroshye kurondera akazi n'ababorondera ni byinshi mugabo ndabona mu bindi haracyari uburyo bwinshi bw'uko twebwe ntabwo dushobora kwiyongera ubuntu icyo gituma ngenda ndanashima n'umugambi wa leta wo gushyira hamwe amakoperative kugira ngo abantu bakorere hamwe bajye hamwe kandi hariho abajenti bwo kwinjira mu Burundi nta n'ameza atanu hano kwezi bigeze nguyeyo ariko abonye yuko amakoperative usanga bamwe bateye ijosi nk'urwanda ugasanga nk'umuntu yahejeje amashuri uko yahejeje afite diporome akenera kugenda mu Bujumbura kandi asize nk'amatongo iwabo yari gushobora kujya hamwe nabo ku mutumba bari hamwe bakagira amakoperative ndazi yuko bashimiye nk'umuntu nawe wari umwe akavuga ati genzo umwanya wawe ntarumva akazi ngende ndimuhere gutungo papa ndahari papa kwamama ndahari nihe ibintu mu mezi atatu ziba byeze cyangwa ni cyangwa atanu ntacyo ngenda nkabigurisha hashobora gutayo nko gukora uca usanga yitwa akazi rero nibaza iyo cyo mbona gikeneye umuntu hamwe ugaruka mu Burundi ukwiye kumva yuko ubuzima butari mu kazi ka leta.
Lionel, ibyumviro bishikijwe na Apolinaire Nshimiyimana birashobora gufasha urwaruka muri kazoza ku Burundi eka n'urwaruka muri iki gihe rutararonka akazi.
Ati icyumviro ni cyiza cyane timugabo harya umugambi n'umugambi umugambi kuwushikiriza uwushikije ku munwa ukababwira ati mwogira uku mwogira uku ibyo biroroha cyane kuko murazi yuko hari na benshi tubage turemererwa imigambi n'amaleta yagiye aremera imigambi mubwo bitagiye birashobora gushika mubyo mu ngiro kubera kwemera ni kimwe mubwo kuraba feasibility kugira icyo kintu gikunde n'ikindi kuvuga ati nokora uku noduga ruguru nkakora hama hariho n'umuntu arima akabura n'ahantu abicururiza akabura ahantu abicururiza kandi yarimye ibyo byose biri mu bintu byerekana yuko ushobora gustopa umuntu ari wese ashobora kuvuga ati ndihangiye imirimo mugabo ndabuze ahantu nekura marchandise ziwanje ibyo byose n'ibiri mu bintu bistopa wa muntu wari we wese ashobora kuvuga ati reka sindera amaboko singende kurondera akazi hari na wa muntu avuga ati ndavuye kuri kaminuza mugabo reka ndondere umutaka kugira ngire icyo nkoze kugira nakanshure kumushikiriza iki kintu kitamugoye mugabo gasanga yamvironema aho ugomba gukorera uraguraguzwa kumva izi cyanke ziriya umuhatogaruka ko umushinga ntayo yavuze ko aheruka mu Burundi nizere yuko yo yarabajije ati eske ubuzima mu Burundi bumeze gute kuvuga yuko hari potentialite nyinshi cyane yabivuze n'ivyo mugabo ya feasibility ya environnement de travail imeze gute icyo cyose nicyo kintu cya mbere gishobora gushoboka kuvuga ati eske birakunda cyane bikunda kuko haje environnement do travail imaze kuba mbi na ufise umutahe na cyukoza na ufise yamatongo na cyuyakoza kuko environnement do travail imaze kuba mbi ibibaye nabi cyane n'acyo gitumana ukomye vuga yuko kwankuraja aba investisseur kwankuraja abo bajeune bakugira bihangira imirimo ni leta bishya mu ruhara cyashora kumva yuko jewe nashizeho ama inite mga kioske ki wanje ama kuyo nchuruza mwa meria Bujumbura kuja kuchira nungutaye nafise yuko nubanda nyangora icho kinu niki kuunda kumba yuko unomusi hariwa abantu bambara majire kukira wachuruza ama inite wakaba kukira tingweke kumuchuruza ama inite kukira kata mjibarabara na mwepke rifo kumutani tagisi vihumbi jana kukwezi mwri meri chahe kumaka
tugarutse kuri mwebwe madame Fidelite Ngenzi ikibazo cy'uko hari muri iki gihe ibintu bikeneye guhindurwa nk'ukuntu abanyeshuri baje muri kaminuza babona ko umugambi nyamukuru wa kugira ngo bazibaronke akazi hatarimo ko bazoba abagwiza tunga bakiga ubuhinga bwo tuma nabo nyene batangwa kwiteza imbere icyo ni ikibazo gishobora kuba ari ntambamye muri iki gihe ikindi kibazo kirashikijwe na Lionel ashaka kumucamugira ko ni ikibazo cerekeye ukuntu ushobora gutanga iyo mirimo ariko kubera uko ntibintu byifashe ukabura naho ushobora ibyo warimye ivyo bintu bibiri mubivuga kwiki
murakoze cyane ibyo kuri iyo no yitayiko ari ngeso ngeso mbi ngenda bivuge nk'uko nk'ukwaruka nacyo wenyine nize mashuri bavuga previse sisteme ya kera ubu sisteme ihari icya mbere na mbere batari twigishije mu ishuri tugiye mu ishuri twiga tuzi yuko tuzoba abashikiranganji tuzoba nyine abadeje ahantu ibyo batwigisha ariko ubu ndashimira na Leta y'u Burundi hera imyaka iheze ubu abana bariko bariga bagashobora ugiye kuraba ariyo ibyigwa biga urabona neza yuko bariko barabategura kugira ngo baze bashobore ibishure ibyo ubona yuko adashobora kubandanya cyangwa nubwo yobandanya adashobora kuyitunganyiriza imigambi yiwe ize kurindira ngo Leta mere ntayo n'icyubahiro umukuru w'igihugu ariko kubivuga ati mbere mwama bafata Leta nk'aho umengo ni ikintu kandi cyane cyane entreprise kiri ngaho ndetse kuko kujyamo oya ariko ubumenyi bw'uko buratangwa hirya no mu mashuri n'iyi tasha ya makara by'ukuri urabona yuko hazoboneka akarusho ni ibyiyumviro kugira dukwiye guhindura twebwe n'urwaruka menya yuko niba twagiye ku ishuri twagiye kugira ngo tubone kutwereka ingene twiyumvira bashobore kudukomeza mu byiyumviro cyane cyane hageze gufata desizio hageze muri bijya byo guharura kubera uri kwikorera ibyo iwawe utegeza kugira kontabilite nibyo ariko barateguriramo
ari n'ikibazo mushatahe Lionel Ndayizeye yashikirije ikibazo cy'uko ushobora no gukora iyo mirimo ariko hakaba hari environnement ishobora gutuma nuko n'ibyo wimbuye udashobora kubishobora utaronka amasoko yabyo icyo kibazo cyo mu kivuga kwi
byose ni iri muri rya ntumbero nyine yavuze yo kugira ugandere na mbere kwinjira mu bwami ukirukore urakurima karore y'iharage ahantu ubona yuko badafungura nk'iharage na karorero kandi ukiga umwanya ukaraba igikenewe akaba ari cyo ushobora gukora kugira ngo ushobore kuronka ahubwo kiba twigisha mu ishuri uririmbire icyo gikenewe hanyuma aheza ukagishyiraho
mu munota umwe gusa uramenya amakuru ya Afurika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika adresi ni VOA Radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afurika Radio yacu
munshira ya Apollinaire Shimimana mwana nonso yuhinga bwo gufasha nyimiryango kubungabunga amatungo eka no kuyagwiza ku bwanyu ikintu rwaruka rwe gukorana nk'iki kindi hari uburyo gukoresha kugira ngo ruboneke neza rumenyekanishe neza uhinga bwize mu ishuri aho novuga ukuntu boza barategura nkabimwe bitako ikiro vite ika ukuntu wonyene bigurisha bakerekana ubwo uhinga hari ikintu ugaruka gukora kugira ngo kwimenyekanishe neza kugira ngo ivyo birashika cyane gose muri ngaha muri Leta z'Ubumwe za Amerika akacemukira mu gwaruka ni nkakaye
murakoze cyane nibaza ko ibyo biri mu biri mu bisanzwe biri mu bintu bishobora kuvamo imirimo kuko mu Burundi hazi hari abantu benshi bize ubuvuzi icyo kimwe na kera waheza amashuri uje ugenda mu kazi umenye baza gutora nyine uje ugenda akazi bakora ubu hari abantu bize benshi bisigura yuko abantu bose bize batazoronka ubuzi muri Leta n'ama entreprise tugize market ariko hari uburyo hari aho nabonye hari usanga bashobora kujya hamwe ngivyo vy'amarezime abantu ubwira ngo abantu nk'amarezime hari abantu bize nk'ivya tekinoloji abantu bashobora kujya hamwe nibyo nabyo bishobora gukreya ubuzi kuko hari abantu baronga ubuzi usanga bahejeje amashuri badashobora kwiyandikira rezime nk'uko bikwiye usanga abantu bagiye hamwe bakagira ati reka tugire ibintu tuze turafasha abantu bakokere kugura nka potentiya tuze turafasha abantu kugira amarezime cyane abakozi cyo kugira mushaka kujya hamwe mukagira koperative kugira ngo mutegure abakozi bashobora kujya gukora hanze tukakabona n'amasosiyete bakeneye abakozi bakaza kwakira abakozi bateguwe neza asise bashobora kuza gukora nabyo birashobora gufasha ibintu byinshi gusa nuko usanga hari imigani myinshi nta migani yaho iba kera iyo gusezera nko kuvuga ati ngo ukize akiri iwabo ibyo si byo ukize akiza iwabo rero gusanga nk'umuntu yarize ava ku mutumba agacapayo umugabo ujya kwenga afite kandi ari ushobora gufasha ku mutumba hari ibintu byinshi bashobora gukora hari ibintu byinshi bishobora gukorwa mu iwacu ugasanga nk'umuntu umugoronome yisanze usanga iwabo nta n'umurimo w'akijyambere uhari kuko nta n'icyangwa afite iyo nagiye ntembera urabona uduga nk'igitega uri Bujumbura uce imwaro cyangwa uce ibugarama urabona ko hari abantu usanga bari kubacuruza amatunda y'ibyo byinshi mukabajya abantu baba babirimye ndabizi Leonel yavuze ati bashaka kubihora naho bishoboka ndeka nshimire Federico kuko yacishe ko ntibyumvikana kuko iyo ugomba kubwira umugambi uraba ko icyo kintu gikenewe hari ibintu byinshi sinumva umuntu yorima akavuga ngo yabuze aho yashoboye ikiri ahacyora ikintu yarimye kuko mu Burundi ntituratera imbere ku buryo ushobora kubura aho ushora ibintu warimye naho botera imbere bizoye sigura ko ari amahinguriro aca agenda akabihingura ishobora ngo tidushobora kuzobura isoko mu buntu no ngaha muri Amerika ateye imbere nta n'umwabura arimo ngo abarimye ngo babure aho bashobora ahubwo kwanza uburimye ubu nibwo mbona bushyayemo n'akazoza kiza
muri bibiri n'ibiri 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 dusangije mu cyo munsi akamumotera abo bantu bose ni nk'akahe mukanya gato
okay murakoze cyane jewe akamu ahantu hambere nohera sinohera kugwaruka kuko jewe nubwa yuko ndi kuri tere reka nkoreshe iyo mvugo kuko kugwaruka ndarubona muri vire mu bisagara bitandukanye ruguru ndabona ukumbwe nugwaruka ari uko urikanga igero n'umutaga reka ahubwo akamu mu gatera mbere kuri Leta kuko navuze kudasubira muri Leta mvuga Leta kuko nta kintu na kimwe ushobora gukora mu gihugu Leta niyo ishobora kukuvuga ati reka nshigikire aba bantu kugira bashobore gushika kuri hajya ngo bijya gutanga nk'akarorero nko ku kintu nabonye ku kintu cyabaye mu ishyirahamwe abantu benshi barabizi aho mu Burundi cyitwa Karoti harabaye ibintu byo gupunguza abakozi umukozi ugapunguza abakozi bagataha bagatekerwa mu nyuma batashi ba bakozi mu nyuma kugira bashemwe abandi bashasha ubwo mu nyuma ba bandi batekerwa bagataha nibo bagarutse baciye mu mashyirahamwe asanzwe yangaje abakozi bakagaruka kandi bakaronka akazi kandi baratekerwa bibaze nk'umuntu atekerewe nk'imiliyoni amajana atatu agataha mu nyuma burarudi gasubira kwangaje abakozi mu nyuma ba bandi batekerwe bakacyajya mu mashyirahamwe yangaje abakozi
bakongera bakagaruka uno munsi ariho bakozi icyo kintu ibaza ikintu kibaye ahantu leta ifise nk'imitahe eske kumaho winje cyane kuyanda amashyamba yigenga byo babemeze gute icyo kintu rero kuvuga yuko ngo ibintu umuntu kwihangira imirimo navuze yuko mu gihe environment imaze kuba nabi kwihangira imirimo biragoye umunyagihugu ari ngozi acyuza igitoki amafaranga ibihumbi ndwi kubera amatagisi yo mu ibarabara kigashika ibujumbura umuntu akakigura ibihumbi mirongo ngine mirongo itatu eske wa murimyi akigura niwazo bayari niwe atoba yarungutse cyane ato adoca hunguka utarimye uno munsi leta ikirashinga ibi amafaranga ikiro cy'ibigori kigugwa ikatanze imbuto itaguhaya hurima eske wa munyagihugu ntutorukura muci nkokora kubera ikiro ni wamubwira ko kigugwa amajana atandatu nawe yakiguza amajana indwi uno munsi uwo muntu ni ndazo bari kurahomba rero abarundi tumenye ukuri kuvuga yuko umuntu andiyo mukazima ngo ari mwene wacu ngo andiye nemera ishinyiritse ibyo bintu twidetrompe tumenye yuko igihugu cy'u Burundi uno munsi ari igihugu novuga umutegetsi wari wose kuva ku mukuru w'igihugu kuri nyumba 10 ahafisa akazi igihugu cy'u Burundi umuntu wari wose afisa akazi ategeza gukora kuko urabona yuko mu karere aho turi turabanyuma byinshi twategezwa rero mbere novuga ku isi yose turabanyuma twategezwa rero gukora kugira uno munsi igihugu cy'u Burundi kije ku murundi w'ibindi bihugu aba investisore bazi igihugu leta ishobora kuregira amashyirahamwe yariyo yose ishobora kuregira ati ese umunyagihugu ariko ararima bigende gute urabyumva hari umuntu numvise ari ngaho uwo mugenzi wanjye turi mu kiganiro yavuze ngo urashaka kurima ngo uraho ucururiza ahubwo nta byazi araza ndamwereke ndamuhe n'amareferanse aho umuntu abiri tomati kubera bari kuramuheza amafaranga make akemera zikabora kubera yasize ku mutaye mwinshi bakongera bakamuha make mugabo iyaba amasorti yuguruye ukavuga ati okewe zicumukane zisohokane muri Kongo uno munsi ntibisohoka egaho no kubura aho umuntu yegura ibyo yarimye rero novuga yuko cyane cyane mbere je sinovuga kugwaruka sinovuga ku bantu bihangira imirimo ahubwo novuga kuri leta yuko leta yuhagarara ikahagarara ikajya mu masekitere yariyo yose ikasiba ukungena ibintu bigenda bakaraba teske ibintu bigenda guteske umunyagihugu ntari ko araryamirwa apana guhagarara ku mateleviziyo no ku maradiyo ngo bari kubakwashinga ibiciro utazi umunyagihugu nawe cagona hakaba ama inspection kuko n'umukuru w'igihugu murabona n'umunsi niwe ariko arigira ama inspection kuko murabona ibyo ariko araraba ibintu byo nonekaye kubera ata ama inspection ariho aha mu Burundi ndakubwije kuri Frederic ntituzokwigira duturonka iterambere ntituzokwigira turonka ba investisseur nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze mu gihe hatari ko araba batari ko barayinspekta kugira barabe ko ikintu cyacyo cyose umuntu wari wese akingiwe murakoze cyane
murakoze Mwishana hee, ya Apollinaire Nshimiyimana, Lionel, ndaize hee, ashkileje zimwe muntamba mnyizi tuma nurugwaruka rufashe ya mbele mu kwiteza imbere ari mu vya kiburimi, zida shura kushika ku mugambi zishinze izo ntamba mnyizi mwivuga kwiki.
Ndamushimiye cyane gose tuzi yavuze, iyo tuvuze ibyo gutora amasoko y'imisoro yavuze ati hari abantu barimo mu gihe dushobora kubishora kubera imbere y'ubuzima bw'ibintu aho sino bidako cyane kubera igihe kuri inzego z'ubukungu ngo niba ndi rwego nibaza yuko aha twese yanga cyacu kuri ni kabari hari yanga cyacu kuko ngo ibyo bito bibana igihe cyo ndiga hasi haba ariho ni kumbure n'ingora n'ingo za n'ihuje kugira kubyanya n'umuntu n'umutekano kumbure ibyo sino bidako cyane ariko kuvuga ibintu by'ibiciro no kuvuga ko cyane cyo zishyira ku taho je ndamutse nukuri ndamusigiye kuko ibiciro nibwo ni byiza leta yashinze ibiciro by'ibigori birumvikana kiro nasanze ikiro mirongo itatu gusa n'igora magana atandatu mirongo ine mugabo ku isoko usanga amatera mirongo inani nibuka neza ariko usanze ugiye kubigura ku isoko aho babigura urumva yuko urabona yuko umudandaza akorera amagana ane ku kiro nibaza kuri bw'ibikoresha yarabigenewe ibiciro kugira ngo ihe ingufu umurimo kuko tutanga umwenda umuntu nta yari yamaze umwaka amezi ari karanyuma umwenda ntacyo ari karunguka ko hariho n'ibindi nabonye dusanga amata umworozi yagenda kuyagurisha ukanga gushyira amagana atandatu mugabo agenda kugura amata ari basanga ari ibihumbi n'ayandi buca wumva yuko umworozi ikintu cyo bimugora kugira ngo agume afite ingufu zo korora mu gihe agiye kugura irito yamaze kugura ibihumbi bibiri kandi irito yera y'amafaranga igurwa amajana ariko amajana atandatu.
Apolinari nshimiye Imana ndagushimiye cyane rwose, nawe Lionel Ndayizeye ndagushimiye cyane rwose, Felicite Ngeze ndagushimiye cyane rwose, nawe kukanya mwese mwatoye kugira ngo mugane n'iradio Ijwi ry'Amerika muri iki kiganiro cy'umunsi dusangire ijambo. Turashimiye kandi n'abanywanyi bose b'iradio Ijwi ry'Amerika baduteze amatwi. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.
Radio nziza y'icyitegererezo America, radio yanjye.